Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tuti zacu bwakeye ne Eugenia Mukankusi basuhuza ikaze kuri radio yanyu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi Sena yarayemeje abagize komisiyo y'igihugu y'amatora nshya.
Uraze nk'ingingo ya 91 yo mu ibwirizwa nshingiro ivuga ko ayo mazina yemezwa mu nama nshinga amateka ukwayo n'inama nkihuza amateka ukwayo. Tuyabonye ayo mazina mu nama nkihuza amateka mu nama nshinga amateka ntiyaciyeyo.
Uyu ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNL Simon Bizimungu avuga ko uburyo iyo komisiyo yashyizweho bwababunyonje n'amategeko. Umuryango uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa muntu Freedom House wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urashyira u Rwanda mu bihugu bifite ubutegetsi bw'igitugu bikurikirana abanyamakuru aho bahungiye mu mahanga. Umuryango witwa G5 Sahel ugiye guseswa urugizwe n'ibihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'abibumbye ONU urasaba iperereza ridafite aho ribogamiye ku gitero cy'indege hitagira umuderevu y'igisirikare cya Nigeria cyahitanye abaturage 85 bari bibereye mu munsi mukuru ku cyumweru gishize. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Ibiro by'umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu byasabye abategetsi ba Nigeria gukora itohoza ryuzuye kandi ataho rihengamiye hamwe no gutuma abagize uruhara mu byabaye ku munsi w'Imana urangiye babibazwa. Ni mu gihe botegerezwa guhindishi y'akababaro abahasize ubuzima canke bakomeretse hamwe n'imiryango yabo. Benshi mu bapfuye ku munsi w'Imana urangiye bari abapfaso n'abana n'abageze mu zabukuru. Ivyo biro vyatangaje ko abategetsi ba Nigeria babuze ko abasivile bapfuye vyabaye impanuka. Yamari ivyo biro vyasavye ko ingingo zose zishoboka zofatwa muri kazoza kugira abasivile bakingigwe hamwe n'ibibanza by'igisivile. Umuvugizi w'ivyo biro Saif Magango yatangaje ko abategetsi ba Nigeria bategerezwa gusubira kwihweza amategeko igisirikare cisunga n'uburyo bwo gukora ibishoboka kugira impanuka ntiyabaye ku munsi w'Imana urangiye ntizisubire kuba. Prezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yategetse ko habitohoza ku munsi wa kabiri. Hari nyuma yuko igisirikare cyemeye ko imwe mu tudege twacu tutagira abadereva bita drone yari koreshejwe mu gitero ku migwi yitwaje ibigwanisho yishe mu bitabaye n'impanuka abanyagihugu baba mu mihana yahitwa Tudun Biri iri mu buraruko bushira uburengero bwa leta ya Kaduna. Bari mu birori by'idini rya Kiislam bihimbaza amavuko y'umutumwa Mohammed.
Umuryango witwa G5 Sahel ugiye guseswa warugizwe n'ibihugu bitanu byari byarishyize hamwe kugira ngo birwanye imitwe y'abajihadiste mu karere ka Sahel. Edirwema haraduhi ibindi kuri iyi nkuru.
G5 Sahel yashinzwe mu mwaka w'2014 yarigizwe n'ibihugu bya Mauritania, Chad, Burkina Faso, Mali na Nigeria. Ufaransa bwari buyifitemo uruhare runini. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize Burkina Faso na Nigeria batangaje ko bawuvuyemo. Mario yari yarasohotsemo mu 2022. Hari hasigayemo rero Chad na Mauritania bonyine. None nabo mu itangazo rimwe bashize ahagaragara bavuze ko bagiye gukurikiza ibikubiye mu ngingo ya 20 y'amasezerano nshingiro ya G5 Sahel. Ingingo ivuga ko umuryango ushobora guseswa biramutse bisabwe byibura n'ibihugu bitatu mu bawugize. Mu by'ukuri biriya bihugu bitatu byarangije gusohokamo ntibisaba bitomoye ko umuryango useswa, ariko na mbere na kare G5 Sahel yamye ijegajega. Mu 2017 yashinze umutwe w'ingabo umwe wo kurwanya imitwe y'abajihadiste, nyamara ntacyo wagezeho, ahubwo ubwicanyi bwariyongereye bukomeza guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi, abandi amamiliyoni babaye impunzi. Abahanga bemeza ko G5 Sahel yabaye imwe mu mpamvu z'akaduruvayo ka politike bakurikije coup d'etat zabaye muri Mali mu 2020, muri Burkina Faso mu 2022, no muri Nigeria mu kwa karindwi gushize. None ahubwo mu kwezi gushize batangaje ko bibumbiye hamwe bavuga ko bagiye gushinga leta zunze ubumwe zabo bwite.
Intambara hagati ya Israel na Hamas irakomeje mu majyepfo y'intara ya Gaza muri Palestina. Oriane Tangishaka yaduteguriye inkuru.
Kuri uno munsi wa gatatu impande zompi zatanye mu mitwe bikomeye mu ntara ya Gaza. Ivyo bitero bikaba bibandanye kuremera abanyagihugu ba Palestina babandanya kubura aho bahungira canke ubufasha bw'abagira neza. Igisirikare cya Israel cyatangaje kuri uno munsi wa gatatu ko cyagize ibitero byo mu kirere mu bibanza bishika ku 250 muri Gaza mu munsi umwe. ONU yaramenyesheje ko byibonekeza ko Israel yongereje uburemere bw'ibitero byayo by'amabombe igira muri Gaza kuva ku mutaga w'umunsi wa mbere. ONU ivuga kandi ko abagwanyi b'abanyepalestina nabo nyene bongereje inguvu mu bitero byabo byo ku butaka, harimo iby'amarokete ategwa muri Israel. Abategetsi mu gisagara cya Israel bavuga ko bariko barakikuza igisagara cya kabiri kinini cy'ubumanuko bwa Gaza, Khan Yunis. Ivyo bitero byiyongereye mu bumanuko bwa Gaza bibaye inyuma y'ibindi byagizwe mu buraruko bwaho, harimo ibyagizwe mu gisagara gikuru cya Gaza. Bibaye kandi inyuma yaho igisirikare cya Israel kigabishije abantu ko bohungira mu bumanuko bwa Gaza, kikongera kikabategeka kwirinda ahari bitero.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika birakomeje. Ku mugoroba w'ejo kwa gatatu, Sena y'u Burundi yemeje abantu barindwi bagize komisiyo y'igihugu y'amatora nshya. Ni abagabo batanu n'abategarugori babiri. Inkuru ya Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Umukuru w'inyamahenguzamateka Emmanuel Nzohagera niwe yasomye umwidondoro w'abo bantu indwi bemejwe n'urwego rongoye kumara imyaka itanu itongezwa bari mu murwi utegura amatora nk'uko ibwirizwa nshingiro ryo mu 2018 ribivuga. Nk'uko abari mu nyubako z'inyamahenguzamateka ku murwa mukuru wa politiki Gitega babibwijwe rya Amerika mu gusoma uwo mwidondoro, umukuru w'inyamahenguzamateka hari ivyo yanse kuronda nk'ubwoko intara n'imigambwe abemejwe kuba mu murwi Seni utunga nyamatora baturukamwo. Mugihe kandi kumirwa iyo muri kahise y'umukuru w'igihugu yabanza kugena umukuru n'icegera baseni ubu amabanga batowe bafise yagiye amenyekanye. Prosper Ntarwamiye niwe yatowe kugira azorongore uwo murwi. Uwo mugabo yigeze kuba umuvugizi wa seni, ubu yari umuvugizi wa leta y'u Burundi. Azwi cyane nk'umuntu wavuga make naho yajejwe amabanga yo kuvugira inzego. Mugabo yamabangutse kwitaba mugana n'abamurondera naho byoshika akabatanyisha afise abishurana umutima mu nda ubuzima bwakomeza. Eka no ku buhinga bwa none amenyesha kuri baba bo mu gihugu hagati no hanze y'u Burundi iyo bamwikoze ko bakamwandikira basubiza. Umukenyezi Victoire Nahimana nawe yemejwe kuba icegera cy'umukuru wa Seni, uwo yahoze ari umukenguzi amateka w'u Burundi. Ubundi mukenyezi ijwi rya Amerika ritabashije kumenya amabanga yahorana akaba ari Odette Bizumuremyi yatorewe kuba ubujejwe intwaro n'ubutunzi muri Seni mu gihe Sylvestre Nyandwi yemejwe nk'uhagarariye amategeko. Uwo yari yabogojwe mu mabanga y'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika mu mpera z'ukwindwi. Yari yayinjiyemo mu kwa munani 2016. Ari mu bategetsi barungitswe na leta ya Evariste Ndayishimiye mu biganiro by'ukwiyunga n'igihugu cy'u Rwanda. Umwe mu begereye umugambwe Sende David yigeze kuba mu mabanga makuru mu rwego rw'iperereza agira ati naho yo umukenyezi wiwe bamusabye kumwandikira umutahe yari kubikora. François Bizimana aroye kuba ujejwe inyigisho no gutanga makuru muri Seni. Uwo mugabo azwi cyane nk'uwa kuwivata kandi atari umunwa, arazi politike y'u Burundi, akaba yarabaye umuvugizi w'umugambwe Sende David uzwi cyane nka Sende David Nyangoma. Kugera mu 2015 ari mu bantu bazwi cyane n'abarundi n'abanyamahanga kandi bavugiye mu binyamakuru byinshi byo ku isi yanegura ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Inyuma y'uwo mwaka hadutse n'ijyana neza haturutse ku kindi kiringo cya nyakwigendera Nkurunziza cyateye impari. Bizimana yaciye ashima kuja kuba umuhanuzi mu nama nkenguza amateka, n'ubu akaba ariho yari agihangamye. Leonidas Ndayiragije yemejwe nk'uzozezwa ubuhinga bwa none muri Seni, nayo Gabibu Gaga akaba aroye kuba ubujejwe ibikoresho muri uwo murwi. Umumenyeshamakuru wigeze gukorera radio na televiziyo z'igihugu yahora ari umukuru w'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu nama nkenguza amateka, akaba yanabaye umuhanuzi w'umukuru w'inama nshinga amateka mu byo kumenyesha amakuru. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe Senere yabwijwe ijwi rya Amerika ko yemezwa ry'aba bantu bagize umurwi Seni ryahonyanze amategeko. Uku niko abidusigurira Simo Bizimungu.
Uraze nk'ingingo ya 91 yo mu ibwirizwa nshingiro iratomora neza uko ayo mazina yemezwa. Ivuga ko ayo mazina yemezwa mu nama nshinga amateka ukwayo n'inama nkenguza amateka ukwayo, bamwe bose bakayemeza ibirenge igice cya kabiri cy'abitavye ayo matora. Tuyabonye ayo mazina mu nama nkenguza amateka, mu nama nshinga amateka ntiyaciyeyo.
Reka n'umugambwe wa PDR wemeza ko utagishijwe inama. Gabriel Banza witonde umukuru wawo ariko avuga ko atacyo bitwaye.
abagiyeho rero bokumva yuko bagiye gukorera igihugu bagiye gukorera barundi batamuntu bagiye gukorera kandi bozokora mu bwigenge ntangere
mugabo yifuza ko mwishingwa ry'amashami ya seni abanyamigambwe bogishwe inama
uyu mugwi rero ugiyeho tutangura amanama kumbure nabo vyega bose matora kugira ngo tuvugane ingene hadoshigaho abaserukira uwo mugwi mu ntara mu makomine bahuri kwimo bose ko twagiye tubona ko muri kahise mu gihe atawamama usanga kumbure arabaca bigenza ukuca kuri
reka n'amashyirahamwe yigenga nta banywanya afise mu murwi mushasha mugabo yunga mu rya PDR Jaha Hakizimana mukuru wa Foricon F rimwe muyaserukiwe mu gihugu cyose
ikomeza amashamo yigenga ikomeza ibinabiriya igikomeye nuko abahari abashizweho botunganya ibintu neza kandi bakazobikora bikazo ibintu bishimisha abarundi bizo va mu matora bikaba ibizoshobora gutuma Burundi kubandanya inzira ya demokrasi burimo
bizimunga bere munyamabanga mukuru Senere ya mugambwe urimo kutumvikana muri kino gihe asanga kuwa mu rwego rubatse atamwizera utanga
munakibaza ni mbego gwego rugiye kuzokora ibiki rugiye kuzotunganiriza bande mu gihe kwatuza kujaho abantu bagishije inama
mu rwiseni mu bikorwa biburaririye byihuta no gutunganya amatora y'abahanuzi b'imitumba y'abakenguza amateka n'abashinga amateka mu 2025 ni inshuro ya mbere y'amatora azoba atunganijwe mu kiringo gitandukanye n'icyo umukuru w'igihugu kuko yo azoba mu 2027 ni kandi inshuro ya mbere y'amatora azobabaye intara zaratubijwe zivanwa ku 18 zija kuri 5 mu minsi heze y'abakuru b'imigambwe barimo wa Iprona ucuditse na Sende DFDD uri ku butegetsi bari basabye ko amatora yimirije yobamo mucho birushirije hakaronderwa uburyo mva makungu kandi n'abahinga mva mahanga bakemererwa kuza kuyasuzuma eroje rurika neza ijwi rya America
umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International urasaba inteko ishinga amategeko y'u Burundi gushakira ibisubizo ibibazo bitari bike biri mu itegeko ryemejwe mu mwaka wa 2016 rirwanya urugomo rushingiye ku gitsina Fidel Niyongabo abafitiye inkuru
Ishirahamwe Amnesty International ivuga ko ibintu bidahuye biri hagati y'iryo tegeko n'amategeko mpanavyaha yemejwe mu mwaka wa 2017 bituma ibintu bidatomora neza ku vyerekeye amategeko abacamanza bo kwisunga Amnesty International yavuze ko gutorera inyishu cyo kibazo byo tuma abageramirwa n'amabi akogwa yisunze igitsina bakingirwa kandi baronswa ubutungane kurushiriza Umuyobozi w'ishyirahamwe Amnesty International mu karere ko muri Afrika mu buseruko niyo mu manuko Sarah Jackson yavuze ko mu gihe itegeko rihana mabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka wa 2016 ari intambwe ikomeye yashitswe ko riri kwije ibisabwa n'akarere cyangwa n'amakungu Sarah Jackson yatangaje ko itegeko ryo mu mwaka wa 2016 ryongeye ibitari bike mu ntumbero yo kugwanya mabi akogwa afatiye ku gitsina ngo gusigura neza ivyerekeye gufata abantu ku nguvu yamara yasiguye ko ku bibazo bimwe bimwe iryo tegeko rihonyanga agateka ka muntu ngo guta amakosa ku bakoregwa amabi afatiye ku gitsina ishyirahamwe Amnesty International itangaza ko kubitegeko rihana amabi ako gwafatiye ku gitsina hari ivyo ridahuriye ko n'amategeko mpanavyaha hari bigira ingaruka mbi kuri zimwe mu ngingo zifise akamaro gakomeye z'iryo tegeko akarorero igihe amategeko mpanavyaha yahinyanyogwa mu mwaka wa 2017 Niyakoresheje insiguro ya nyuma yerekeye gufata abantu ku nguvu yatanzwe n'itegeko igwanya mabi akogwa afatiye ku gitsina cyo mu mwaka w'imbere yaho w'ibihumbi 2016 insiguro muri iryo tegeko ku byerekeye gufata abantu ku nguvu bivuga ko ibyo biba mu gihe atakumvikana kuba kwahabaye amategeko mpanavyaha yo mu mwaka w'ibihumbi 2017 yagumijeho insiguro ya kera ishimikira ku ikoreshwa ry'inguvu ishyirahamwe Amnesty International ryavuze ku insiguro yuzuye yisunga amategeko mpuzamakungu ku byerekeye agateka ka muntu ku bijyanye no gufata abantu ku nguvu ari iyiri mu itegeko ryo mu mwaka wa 2016 iryo tegeko riratomoye ku bacamanza abashikiriza manza abapolisi n'abandi bategetsi bajejwe ubutungane no kubahiriza amategeko ishyirahamwe Amnesty International ryasabye ko ingingo ziri mu itegeko rihana mabi akogwa afatiye ku gitsina zihana ababana batubakanye mu mategeko zivanwaho izo ngingo zirahonyanga uburenganzira bwo kubaho mu ibanga ubuzima bw'imiryango uburinganire hagati y'abantu hamwe no kudakumira ingingo ya 60 mu itegeko rihana mabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka wa 2016 rirahana inyifata ituma mabi afatiye ku gitsina kogwa iryo tegeko rikaba ryarashavuje abatari bake igihe ryarengana kubera ryashize mu ngingo zaryo uburyo bwo kwambara impuzu budashemeye bivuga ko bishobora gutuma abazambaye muri ubwo buryo bashobora gukoregwa mabi afatiye ku gitsina ishyirahamwe Amnesty International itangaza ko iyo ngingo hamwe n'izindi ziri muri iryo tegeko zihana abakoregwa mabi afatiye ku gitsina kandi zikanabambika iceyi ko zikwiriye kuvanwaho. Iryo shirahamwe rivuga ko uretse guhinyanyura gushasha ivyerekeye amategeko, abategetsi b'u Burundi botegerezwa gukora ibishoboka byose kugira habone ku buryo n'inyigisho bikwiriye mu ntumbero yo gufashira gushira mu ngira amategeko. Iryo shirahamwe kandi risaba abageramiwe n'amabi akogwa afatiye ku gitsina gufashwa mu buryo bukwiriye. Imenyesha ko bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wo guhinyanyura amategeko gushasha hamwe no mu gufata ingingo kubijanye no gushira mu ngiro ayo mategeko. Ishyirahamwe Amnesty International ryasabye kandi Burundi kwemeza no gushira mu ngiro vyihutirwa amategeko yerekeye uburenganzira bw'abapfasoni ku mugabane wa Afrika yatewe ku igikumu mu gisagara cya Maputo muri Mozambique araheze imyaka 20. Ayo mategeko yaragize uruhara rukomeye cyane mu guharanira uburenganzira bw'abapfasoni ku mugabane wa Afrika. Yarafashije kandi abapfasoni kuronswa ubutungane.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu 2024 nibo barwaye sida mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Umubare munini w'abantu ugaragara mu nkambi z'impunzi zitandukanye. Ibindi kuri iyi nkuru na Jimmy Shukrani bakomera.
Iyi mibare yatangarijwe mu nkambi y'impunzi ya Bulengo, aho hizizwaga ku mugaragaro umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru. Ubusanzwe uyu munsi wizizwa ku isi buri tariki ya mbere ukwezi kwa 12 buri mwaka. Muri Kivu ya Ruguru abarwaye sida bazwi n'ibigo bitandukanye bya leta bishinzwe ubuzima ni 2024, ariko abenshi muri bo bakaba ari impunzi. Ibi bikaba bitera leta kutamenya neza umubare wabo. Niko bwana Obe Mungili uyoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku babana na virusi itera sida PNMLS mu ntara ya Kivu ya Ruguru abwirijwe rya Amerika.
Mukimbizi wote kwenye iko kama hakuna
kugeza ubaho impunzi ziri biragoye kumenya umubare w'abanduye virusi itera sida, ariko imibare dufite mu baturage basanzwe ni 2024. Mu nkambi z'impunzi rero niho hari umubare munini bitewe n'intambara z'urudaca zabaye mu duce twabo, kandi abagore benshi bagafatwa ku ngufu. Ibyo byatumye leta nayo idashobora kumenya mu by'ukuri abanduye sida ni bangahe mu nkambi z'impunzi.
Wakimbizi
yongeraho ko mu nkambi z'impunzi ariho hagaragara umubare munini waba barwayi, ku buryo leta binyujije mu bigo byayo bitandukanye itarabasha kumenya umubare nyakuri. Ariko hari icyo yizeza ko guverinoma igiye gukurikirana mu buryo bwimbitse iki kibazo, aba barwayi bose bakamenyekana bityo bakitabwaho ku buryo bukwiriye. Ubwo radijwe rya Amerika yashatse kumenya impamvu ubwandu bwa sida bwiyongeraho cyane mu nkambi z'impunzi mu burasirazuba bwa Kongo, twavuganye n'umwe mu bagore babana na virusi itera sida, nawe wahunze imirwana ari gutashatse ku izina rye rimenyekana.
Inakuwa zaidi kwa sababu sie ba mama tunaona mtoto hawezi lala njala.
Bitubaho cyane kuri twebwe abagore twahunze intambara, kuko haba ubwo wabuze ibyo guha abana, ibyo kurya ntabyo, umugabo akaba ntacyo nawe yazanye. Ubwo rero umuntu uraguha 2000 ukaryamana nawe utazi niba afite uburwayi cyangwa niba bufite, igihe ugiye kwa muganga bagasanga waranduye virusi itera sida. Madame Françoise Kamatu uhagarariye ishyirahamwe ry'abahuye n'ubwandu bwa sida mu ntara ya Kivu ya Ruguru avuga ko leta nayo itabitaho nk'uko bikwiye abandi barwayi bose.
Wajamini neza waambia kama mgonjwa wa ukimwi ni mu
abantu bose bagomba kumenya ko uwanduye virusi itera sida na wafite uburenganzira nk'ubw'abantu bazima. Ariko ikibabaje nuko guverinoma nayo itatwitaho habe na gato. Iyo umuntu yanduye virusi itera sida bamufata nkaho atari umuntu nk'abandi, ahubwo bakamuvangura, ibyo bigatuma nawe yumva ko atari umuntu nk'abandi. Igihe rero itegeko ryo kubahiriza uburenganzira bw'abantu babana na virusi itera sida zubahirizwa, nibwo n'umubare w'abandu ruzapunguka. Kuri uyu munsi Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho igikorwa cyihariye mu rwego rwo kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze. Hari bamwe twavugishije ubwo bari bategereje ibipimo muri iyi nkambi ya Bulengo.
Tuje kwipimisha turebe ngambi kuko ndi aburo bugwayi nomba ngo tuje kwipimisha. None si twese niko tuhujije ubuzima rye baba yigwaye ugasanga bambukirije abandi
bari kuvuga bari gupima sida sinone natwe tugiye kwipimisha turebe.
Imiti harahugera ukabona ni imiti mikeya, ariko noneho wajya kuyivuza ukumva ya miti baguhaye ndihuye n'ubugwayi bwawe bitewe nuko batubye ngo hano baradupima bamenye ubugwayi bw'umuntu. Nuko ndungiye nsinziraga ndi no kugenda mu rugendo nkibagirwa garwara na magoti ugasanga ninto kiziri guhinara nkumva naza kwipimisha guko mbyumvishije yuko bari gupima abantu burwayi.
Raporo zitandukanye zasohowe n'amashyirahamwe atabogamiye kuri leta muri Kongo zigaragaza ko ubwandu bwa virusi itera sida bwiyongeye kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 kurusha umwaka wa 2022. Ibibazo y'amashyirahamwe agenda agarukaho cyane kurusha ibindi ni ukubura imiti n'ubundi bufasha bwibanze ku barwayi ba sida muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri raporo ishya miryawo ni ryita ku barwayi ba virusi itera sida UNISIDA, abarwayi 540 babaruwe kuba barwaye sida, 8,000 gusa nibo bafashijwe mu bigo nderabuzima bitandukanye byo muri Kongo mu mwaka wa 2022, ariko abandi bakaba batagira ubufasha. UNISIDA ivuga ko kugeza ubu bufasha bukiri buke cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka MSF ku ruhande rwayo rivuga ko ubwandu bwa sida bugenda bwiyongera umunsi ku wundi kubera imitwe yitwaje intwaro ikorera mu Burasirazuba bwa Kongo, aho abagore bafatwa ku ngufu cyane kurusha utundi duce twose two mu gihugu. Muri raporo yayo MSF yatangaje ko abagore 70 bafatwa ku ngufu, ibyo nabyo bikaba ari imwe mu mpamvu zikomeza ishobora kuba zitera ubwiyongere bw'ubwandu bwa virusi itera sida cyane kwa bibasirwa ari impunzi. MSF ivuga ko inkambi igaragara mu ifatwa ku ngufu kurusha izindi ari ya Bulengo, ibi bigatuma n'umubare munini w'abandura virusi itera sida, yewe akaba ari nabyo bitera guverinoma gukora ubukangurambaga bwo gufata ingamba zo kwirinda no kurwanya sida muri iyi nkambi. Imibare ya nyuma itangwa na komisiyo y'impunzi muri Kongo CNR ishami ryayo riri muri Kivu ya ruguru ivuga ko inkambi ya Bulengo ifite impunzi zibarirwa ku 264. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Umuryango uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa muntu witwa Freedom House wa hano i Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uratangaza ko ibihugu bifite ubutegetsi bw'igitugu bikurikirana abanyamakuru babuhunze aho bari. Mu cyegeranyo yasohoye kuri uyu wa gatatu, Freedom House iravuga mu Rwanda. Ni inkuru tugezweho na Geoffrey Mutagoma.
Umuryango Freedom House wabaruye kuva mu mwaka 2014 kugeza muri uyu mwaka 2023 abanyamakuru 112 bahungiye mu bihugu 91 baberabijwe na leta z'ibihugu bakomokamo. Bamwe muri bo bikorera ku giti cyabo n'abandi bakorera ibitangazamakuru bizwi. Mu byo leta zabakoreye harimo kubagabaho ibitero, kubashimuta cyangwa kubatera ubwoba binyuze mu buryo bwinshi butandukanye. Umwe ari nk'ikoranabuhanga, imiryango yabo yasigaye mu bihugu bahora ku nkeke nk'uburyo buziguye bwo guhungabanya abahunze. Kuri Freedom House, izi leta zibikorera abanyamakuru batangaza ukuri noneho bikazitera ubwoba bw'uko zishobora kubazwa uburyo zikorera inyungu za rubanda n'amabi zikora. Muri iriya myaka 10 ishize guhera mu 2014 kugera mu 2023, Freedom House yabaruye kandi guverinoma 26 zakurikiranye mu mahanga abanyamakuru bazihunze, muri zo harimo Ubushinwa, Uburusiya, Belarusia, Iran, Pakistan, Arabia Saudite, Cambodia n'u Rwanda. Freedom House ivuga ko u Rwanda rwibasiye abanyamakuru bahungiye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Afurika y'Epfo, Canada n'Ubwongereza. Isobanura ko rukoresha kwica, kubaneka n'ikoranabuhanga. Aha twakwibutsa nk'iby'abahanga baruvuzeho bya Pegasus byo guhoza ku nkeke imiryango y'abahunze cyangwa no kubagendaho ubwabo aho bari mu bihugu bahungiyemo. Freedom House ivuga ko ibyo yabonye bishobora kuba ari bike cyane ku biriho bya nyakuri kuko hari ibiba ntibimenywe cyangwa se bikagorana kugenzura ukuri kwabyo neza. Ikindi kandi bishobora kwiyongera bitewe n'uko muri iki gihe abanyamakuru baberabizwa mu bihugu byabo ari benshi, bigatuma abahunga bagenda baba benshi. Freedom House isaba ibihugu bahungiyemo gufata ingamba zahamye zo kubarengera birimo kubaha polisi barinda. Muri uru rwego ivuga ko Ubwongereza na Norvege ari urugero rwa mbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo iha abanyamakuru bari ku nkeke babarinda urugero ni nk'umunyamakuru Masih Arnejad ukomoka muri Iran.
Ejo kwa gatatu urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangiye kuburanisha ubujurire bw'urubanza rw'abaturage bashaka kubuza Donald Trump kwandikwa ku rutonde rw'abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu ataha. Edi Rwema abahaye inkuru.
Uru rubanza ruturuka ku baturage batandatu bo muri Colorado bafashijwe n'umuryango udaharanira inyungu witwa CRU, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, wazobereye mu byo kujora imikorere igayitse y'abategetsi no kubakurikirana mu mategeko iyo bibaye ngombwa. Barega Trump ko yigometse ku gihugu binyuze mu gitero cy'abayoboke be cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
Capitol. Bityo rero ko bikurikije itegeko nshinga ry'igihugu mu ivugurura ryaryo rya 14 igika cya gatatu, guverinoma ya leta ya Colorado idakwiye gushyira izina rya Trump ku mpapuro zo gutora majonjura yo mu ishyaka ry'abarepublikani azahakorwa ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2024. Ku itariki ya 17 y'ukwezi gushize, umucamanza wo mu rukiko rw'ibanze rwo ku rwego rwa leta yaciye urubanza avuga ko Trump afite uruhare mu bikorwa byo kwigomeka kuri guverinoma y'igihugu, ariko ko afite uburenganzira bw'uko izina rye ryandikwa ku mpapuro z'amatora. Barajuririye bavuga ko bitumvikana ko umuntu wemejweho icyaha cyo kwigomeka ku gihugu yakwemererwa kugira umwanya mu butegetsi, kandi ko binyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu. Trump nawe yarajuriye avuga ko urukiko rwamuhohoteye rumwemeza icyaha atigeze akora, kandi ko nta rukiko rufite ububasha bwo kumubuza kwiyamamaza no gutorwa. Kuri uyu wa gatatu, inteko y'abacamanza bose uko ari barindwi b'urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado rwatangiye kumva impande zombi. Guverinoma ya Colorado isaba ko icyemezo cya nyuma na nyuma cyaba cyarangije gufatwa ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa mbere gutaha, kugira ngo imenye niba izashyira cyangwa niba itazashyira izina rya Trump ku mpapuro z'abakandida. Nyamara kandi umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado nawo ushobora kujuririrwa mu rukiko rw'ikirenga rwo ku rwego rw'igihugu. Uretse uru rubanza rwo muri Colorado, izindi nkarwo zizwi mu nkiko za leta byibura zindi esheshatu arizo Alaska, Maryland, Michigan, New Hampshire, New Mexico na Rhode Island.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi. Nshuti muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire umunsi mwiza.
Amahoro n'imigisha waho muri hose ku isi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba
Ijwi rya Amerika. Umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.